imumva nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese rero turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki ya gatanu, kwezi kw'indwi, umwaka w'2017. Dusamiranira Washington DC kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri isanga, ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi w'Imana. Ni kiganiro kandi giha karyo ababijejwe mu karere kacu, cyane cyane u Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaronkera karyo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nkuko bisanzwe, ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira ducijya nino ku byo tugiye kuganira. Ko abifuza kugira icyo bashikirije, murashobora kutwandikira kuri Facebook yacu mukaduha inimero zanyu cyangwa mugatanga icyumviro cyanyu, mukanatwandikira kandi kuri WhatsApp kuri nimero 2024411931. Ndasubiyemo 2024411931. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turabatumiye mwese ni mu kiganiro muri isanga, ikiganiro duca irya nino ku magara y'abantu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka, ndetse kugeza naho atawufa canke ngo yandure muri kazoza ka hafi. Ivyo Perezida Nkurunziza yabishikirije ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 mu nama yo kurabira hamwe aho ibikorwa by'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida SNLS mufunyafunyo y'igifaransa bigeze. Inama asanzwe ari nawe ayirongoye. Ni mu gihe ikigo kandi cishirahamwe mpuzamakungu ONI cishinze kugwanya sida ONI sida cyatangaje ko mu mwaka w'2015 abarundi bashika 3,000 ari bo boba barishwe n'iyo ngwara. Icyifuzo cy'u Burundi nuko kugera mu mwaka w'2022 abicwa na sida bagabanuka cyane gushikana ku bice 30%. Umutumire rero mu kiganiro muri isanga cyo kuri wa gatatu ku magara y'abantu ni Richard Manirakiza, n'icegera cy'umuyobozi w'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida mu Burundi ariyo SNLS mufunyafunyo y'igifaransa. Richard Manirakiza tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone. Richard, turabaramukije.
Ndabaramukije.
Ego me, turabashimiye kubona mwigoye mukaduha aka kanya kugira duce irya nino ikibazo cya sida.
Ego murakoze namwebwe. Nashaka kubanza kutanga umuco ku kigo dukoreramwo. Jewe aho nkorera ni mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya kidanganya da sida PNLS. Bitandukanye rero n'urwego rukuru rurongowe na nyine cyo mukuru w'igihugu SNLS. Ariyo rero SNLS donc urwego rukuru ujeje kugwanya kidanganya da sida n'umugambi w'igihugu PNLS.
Okay, murakoze kuri iyo nsobanuro muduhaye. Reka tubabaze ibiharuro vya vuba mu bamufise kuri ico kiza cha sida byo babingana gute.
Aho tugeze nta ico kizi cyo kugwanya kidanganya da sida muri iki gihe twebwe ikintu twibanje ko nukwisunga amategeko mpuzamakungu n'imigambi mpuzamakungu twihaye kugira ngo kidatonyangana sida kigabanuke n'ingaruka mbi zacu maze gituzwe mu Burundi mu 2030. Ndababwire ko ihangiro twihaye mu 2020 twifuza ko abantu 90% bagenda mu mugera wa sida baba babizi. Ndabivuga gutyo kubera hari abagenda mu mugera bakaba batabizi. Kugira abamenye rero inzira abateza gucamo mu kwipimisha. Rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bipimishe, na cyane cyane duhereye ku bakenyezi. Nimba dukwipimisha tubona ingene amagara yifashe. Tuvuga kandi ko 90% abo bipimishije dusanze bagendana umugera wa sida baca baja ku muti. Bamaze kuja ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza n'abahinga babinonosoye kugira 90% nyene bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo, ibyo bita charge virale indetectable. Mbona 93 turiko turakorera ko gushika 2020.
Mwatwibutsa gatoyi izo 90 ariho 90% buba babizi na 90% byaba bipimishije baca baja ku miti, 90% nabo isigaye nabaye.
Urumva 90 ya mbere nuko mubivuze no kwipimisha, aho rero 90% nayo nuko abo basanze bagenda mu mugera wa sida baca baja ku muti. 93 nayo ni 90 itwereka ko 90% boba boja ku muti neza bagakurikiranwa bagakorerwa ibipimo bikenewe bya ngombwa, hanyuma kugira ngo babe umugera ubutakiboneka mu maraso. Urumva ya mbere ni kwipimisha, ya kabiri ni kuja ku muti, ya gatatu ni gukurikiranwa bakoresheje ubuhinga bugezweho ku bikoresho n'abahinga kugira ngo umugera w'ubutakiboneka ibyo bita charge virale.
Tutaragaruka kuri ibyo bikoresho, nari nakubajije ikibazo cyaho ibiharuro by'abarwaye bigeze, ntacyo mwarimu muratwishura?
Ego, ibiharuro by'abarwaye, abarwayi tugeze kubarenga 172, ariko abari ku muti 635. Murumva rero ko bose batari ku muti. Twifuza ko rero twati mu ntego turiko turategura mu migambi dufise ni uko abantu bose bari bagenda mu mugera baja ku muti bose ku mugambi mpuzamakungu witwa gupima no guca mu Gifaransa bavuga teste et traite, ni ukuvuga ko uwo dupimye aca aja ku muti. Uwo n'umugambi twita mu Kirundi ko kuja kumwe n'ibindi bihugu bikwisi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iduha intumbero. Uwo mugambi rero twawunonosoye ngaho iwacu kuva muri mwaka uheze. Ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho, haboneke n'abaganga baronse inyigisho, maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene. Ibyo bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene baca bakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'imicungire mukuru w'igihugu yashikirije yuko abitaba Imana bogabanuka. Iyo umuntu amaze kujya ku muti akawuja ko neza agakurikiranwa n'abaganga babinonosoye n'ibikoresho bibafasha kumenya urugero, biratuma umugero ugabanuka mu maraso maze ukanubunakiboneka, hanyuma icyo gihe rero bigatuma umuntu atandura kandi yandukiza abandi. Mugabo ngaho nshankebura abantu kugira ngo ntaze bagira ngo bijajare ngo reka nitwo byabandanya gutyo ngo tubandanye imyifato itajyanye no kucongera amagara yacu bamaze bagira ngo bazotuvura. Uretse gihe nshaka ko ntanda bitandukanya ntibacagira bati ubuhinga bwarabonetse abantu bazobavura, reka gushika uno munsi nta mutuvura burundu mu kugera wa sida uriho. Ariko umuntu agiye ku muti bikamenyekana kare agakurikiranwa maze bakamukorera ibipimo haragera ku rugero bijya navuze mu gifaransa umugero utakiboneka bita charge virale indetectable mu kinyamazuru.
Egome murakoze mu ntangamarara. Imbere yuko kiganiro tugitangura nari navuze yuko abarundi bashika 3000 aribo babarishwe niyo ngwara mu mwaka w'2015, ibi biharuro nivyo canke hari ibindi mwamufise?
Ibi biharuro bitangwa na
Onisida.
Ibiharuro bitangwa na Onisida bari biharuro vyatohojwe sinovuga ngo ndabibeshuze, ariko igikuru twebwe twishinze nuko dukorera ku migwi igeranuwe gusumba iyindi kugira ngo abandura bagabanuke cyane, maze abitaba Imana babivuye ku mugera wa SIDA nabo nyine babe bake bishoboka. Iharuro rero ku bwacu turiko turagerageza gukorera ku migwi igeranuwe gusumba iyindi, aho hari abo twita bajya bahuza ibitsina n'abantu benshi kuko nibo bafite ibiharuro byinshi, bafata bajya bahuza ibitsina n'abantu benshi mu Kirundi bita ikora Kirundi bajya dukunda kwita abamaraya mu bwoko tubita akora abantu bahuza ibitsina n'abantu benshi,
abacuruza imibiri yayo,
abacuruza imibiri yabo. Nk'ikigwa cyabaye mu 2007 bari ku rugero rwa 38 ku ijana, murumva ko ari benshi. Ikigo cyabaye mu 2011 bari 19 n'ibice 8, bakuko twagerageje kugira iharuro bigabanuke. Ikigo cyabaye mu 2013 bari bageze ku 2022 n'ibice 5.
Murumva ko baraduze gato
duteza kubakorera ko cyane kugira ngo nabo nyine baronke inyigisho zikwiye zo kwikingira, n'abandi baje kwa muganga bakurikiranwe, maze n'ababagendera babe batwara inyigisho kugira ngo bamenye ko bateza kwikingira kugira umugabo umugero ugabanuke. Abo bateza gukorera kuri abo bantu cyane kugira ngo ibyo bishobore kugabanuka, maze nabitaba Imana bagabanuke. Uwundi mugwi ugaramuwe gusumba iyindi hariyo abahuza ibitsina babisangiye, nubwo bitemewe n'amategeko hariyo abahuza ibitsina n'ababisangiye. Ikigo cyabaye mu 2011 kitwereka ibiharuro bafise bari kuri 2.4% ku ijana ni benshi. Mu 2013 ikigo cyabaye bari 6% ni benshi. Abo nabo nyene nubwo batemewe n'amategeko, ibyo bakora bitajyanye n'amategeko baguma ari biremwa muntu, tutegwa kugira kuba inyigisho zikwiye, tukabakorera tukabafasha n'abitwe kwa muganga, tukanabareka kubakumira, tukanabamenyesha ko ari abantu nk'abandi kandi baje kwa muganga bokurikiranwa bakamuha n'inyigisho kugira ngo ntibabandaje bandura, kuko ubwo buryo bahuza ibitsina burandura cyane. Hariho uyundi mugu nyene nawo nyene dukwiye kubwira abatwumviriza ko nabo nyene nubwo bari mu bibazo nabari mu mabohero, abari mu mabohero nubwo baba bako bagiyeyo bapfuye ku cyaha canke aricyo babagirije, nabo nyine baguma ari biremwa b'umuntu. Nk'ikigwa cyabaye 2013 kitwereka ko bari ku bico 3%, nabo nyine ni benshi, nabo bafite uburenganzira bwo gukurikiranwa kwa muganga, kurunda inyigisho, gukurikiranwa kwa muganga, kumvirizwa no kudakumirwa. Mu nkundire hari uwundi mugwi nyene nawo nyene ugeramiwe cyane witwa abanywa ibiyayuramutwe, hari abitarwa ababinywa bacishije banywa nk'itabi, hari ababinywa bateye mu nshinge, hari ababinywa bapangapanga ibintu byinshi. Abo rero barahaga rero ngibiteho iby'amagara yabo. Ikigwa cyakozwe muri uyu mwaka nyine turimwo, uyu mwaka turi 2017 bageze ku 10.2% cyane. Abo bantu rero nabo nyene nubwo banywa ibiyayuramutwe n'abana bacu n'abenegihugu n'abantu benshi n'urwaruka tugikeneye ko kazoza k'igihugu, dukeneye ko iterambere, murumva ko ari benshi. Uko bari kose rero tuza kubafasha bakaronka inyigisho ibakumigwe ntitubikane mu miryango, kandi nitubone ko kibanza cyabo kiri mu mabohero ahubwo tubafashe kugira ngo ibiharuro bigabanuke hariho n'uyundi mugwi ugeramiwe cyane ubinkundire
egome munyarutse
abarovyi mu bantu bandura cyane bafite imyifato ituma bandura barimwo abo rero bobo nta n'ikigo kirakogwa ubwo muri iyi minsi kuko tuzigwa ku bantu bose imigwi yose igeramiwe kugira ngo turonke ibiharuro maze dufate dutegure ibindi bikorwa bijyanye no kubafasha aho nababwiye imigwi igeramiwe gusumba iyindi kuko niho ubufaransa byita reservoir d'infection niho bandura cyane kandi niho baca banduza abandi tugira tuti iyo migwi aba ariyo dukorera ko cyane gusumba abandi kugira ngo ibiharuro by'abandura bigabanuke
ego hariho n'undi murwi bakunze kuvuga cyane umugwi w'abashoferi bagira ingendo ndende abatwara ibikamyo birebire bajya mu bihugu bya kure nabo ntacu muzo bakorera ko
murakoze aha nayo ndababwira ibyo twita mu gifaransa les populations clés donc ababangamiwe gusumba abandi ariko hariho yindi migwi ibyo twita population vulnerable yindi migwi nabo nyene turiho turakorera ko mbere hariho n'imigambi yo muri EAC kugira dufasha abo bantu aho harimo rero abo bafata ingendo za kure abo bita abashoferi abadereva harimo urwaruka harimo ibyo twita ariko uniforme abo baba kure y'imiryango yabo bakora mu nzego z'umutekano bakora mu miryango kure y'imiryango yabo harimo bajya baja kure gukorera udukorwa dufate nk'abimba ubutare ibyo bita resite minye travaille saisonnier abaja kure hari igihe bagenda kure y'imiryango yabo ugasanga bagize imyifato ishobora kuba bituma bandura nk'abaja nk'igihe hageze ibikorwa byo kwimbura isukari baca bagenda gukorera muri sosumo naho nyine iyo migwi yose ijya kure y'imiryango yabo iyo bakenyezi ibyo byose abo bose tuza gukora cyane kuri bo kugira ngo hari n'undi mugwi
egome mwihangane gatoyi turagaruka kuri iyo migwi yose twakire abanywanyi nabo bifuza kugira icyo bashikirije twibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafabishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza n'ahatawufa canke ngo yandure muri kazoza umutumire dufise muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni Richard Manirakiza ni icegera cy'umukuru mu mugwi mugambi w'igihugu muramba barijejwe kugwanya sida mu Burundi. Kuri telefone turafite Ezekiel mwiriwe
yewe neza
yego me tubasabe mubaze canke mushikirize icyo mwifuza kuvuga.
Ebo nagomba mere ku kibazo ndaza gukurikiza ku cyimviro mbona na cyane cyane ngaho mu Burundi wacu ndetse ho ndi mugabo nze mu Burundi ndabikurikirana cyane
yego
hanyuma nagomba mbaze mbe biteguye gufasha gute ku bijyanye no kurwanya kugabanuka iki kwanza kumukurikiza cyasinda hanyuma ikindi nagomba mbere nk'uvuga nagomba mvuge ko umugwi bavuze wa abantu aba badandaza imibiri y'abamaraya barakwiye kurabana cyane cyane nko mu Burundi. Urabona Burundi bwacu ni igihugu gikenye, rero kimaze kuba ari igihugu gikenye ni ukuvuga bamwe hari abantu bamwe babijyamwe nk'ibivutaya kubera babuze ukuntu bagira mu ku bijyanye n'ubuzima bagahitamo rero kubikora kugira barabe ukuntu bibeshaho ibyo nabyo rero nibyo bakwiye kuraba rwose na cyane cyane reka ibituma ni ubuzima bubi buri mu gihugu buterwa n'ingorane zihari
tubasabe munyarutse Ezekiel
icyo ni ndetse barabakuye kwihutira cyane cyane. Hanyuma n'abanyene hariho abandi bantu baje muri ibyo, kandi kubera ubuzima bundi buzima no dufashe nko kuri aba basore, abantu baba bakiri bato usanga bajya muri izo, hari igihe we usanga atabuja bwo kugira ngo azane umugore babane mu nzu, ugacisanga wewe ashaka guma yigira hanze, yigira mu bakobwa kubera ubuzima butamworohereza kuvugana umugore. Ikintu nabona rero nuko bari bakwiye gufata bakarabana cyane cyane bakihutira ibintu byo mu buzima bwa misi yose, akaba ari byo bihutira gufata cyane cyane gutanga mu imfashanyo. Hanyuma ibindi bo bikora hanyuma, mugabo na cyane cyane babanze barabe mu buzima
urakoze Hezekiel. Reka twakire duhaye Imana nawe. Duhaye Imana, muratwumva?
Twumva.
Ego me, mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Icyumviro nicyo nari mfise kuwo mutemere numvise ariko aravuga imigwi y'abantu baba bakunda kwandura icyo kiza. Burya kenshi tubiravye dusanga nk'uwitwa ibijyanye no kwandura ugwaruka kenshi nibwo rukunda kubagirira ingorane zandura umugera. Nagomba ndamusabe nimba ajya muri leta arabe agire inyigisho nini adishyire mu gwaruka, kubera ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Ejo uzosanga ugwaruka bwose rwamaze kwandura uwo mugera, bitewe barusha nabo nyine bibagore kuraba kuntu bogabanya abicwa n'icyo kiza cya SIDA.
Ego me, murakoze. Reka tumuhe akanya Richard Manirakiza, tubasabe mwishure Ezekiel na Duhayimana.
Murakoze kuri ibyo bibazo. Ezekiel nkuko yabivuze, siko turakora igishoboka kugira ngo tugabanye abandura umugera. Duhera mu miryango yacu, dufate nk'umukenyezi. Umukenyezi wese yifuza kurondoka cyane afise imbanyi, tumusaba ko agiye gupimisha imbanyi baca bamupima n'umugera wa SIDA. Aho biri mu ntumbero yo kugira ngo basanze mugihe baba yaranduye bace bamufasha bamukurikirane aze yibaruke umwana akomeye. Ibyo rero tutadusaba ko abantu bose badufasha kuva mu miryango, kuva mu kibano, abamenyeshamana ku kazi, ahantu hose kugira ngo dufashe ko abo bakenyezi tubafata mu mugongo tukabibibutsa kugira ngo tubashigikire. Twebwe abasinya nawe babo no kuherekeza tubaherekeze, kuko iyo tubaherekeje imisho muganga duhaye turaheza tukayumvikana ko mu muryango basanze twanduye, hanyuma turaheza tukamenya tubyumvikana ko maze n'abadukumira bakaba bake iyo dufatanye mu nda. Mugabo umukenyezi wimurekeye agiye kwa muganga, mujya agiye ati mperekeza kwa muganga, umushinga nawe akavuga ati sindaguherekeza ntacyo urwaye, biratuma n'imisho bamuha bimugora ingena aza kuyikurikiza ninge na muganga bose bakumukurikirana, kuko mu muryango we batamutahuye no mu kibano bica bigorana. Dukoreye ku bakenyezi tuba turiko turagabanya abandura kugira umwana wese avuka azavuka akomeye. Aho ni ku bakenyezi. Kuri iyi migwi nayo igaramiwe gusumba iyindi twadondaguye, harimo n'ugwaruka. Tugerageza kubaha inyigisho kandi umuti wa mbere ni kuja kwipimisha. Iyo bamaze kuja kwipimisha usanze ukomeye, ufata imyifato utuye ujya mu baba kuba guhanura inzu nyifashe togira ituma ugumubungabunga amagara yawe ntuze wandure. So naho wanduye kwa muganga bagaca bagukurikirana. Ikindi nacyo dufasha abo bantu bose, izo nyigisho tuzicisha haba kwa muganga nyene, haba mu maradiyo mumenyeshamakuru, mbere kumizo n'ibyandiko bicapo kugira ngo umuntu wese amenye ko kiza kihari kandi kitaratorerwa umuti. Nubwo tugerageza kubafasha uko dushoboye, kitaratorerwa umuti kandi cyica. Uretse ko cyica, iyo utagiye kwa muganga n'indwara z'ivyurira ziza kuba nyinshi, maze ugaca usanga abapfa babaye benshi. Icyo gihe rero akamo nicyo bari mukwibwa yaduteye, ni uko dukoresha inguvu zose kandi icyo kibazo ntitukirekere abo kwa muganga gusa, abantu bose nk'uwese ahatumbereye, haba abigisha, haba abari mu ntwaro, haba abari mu mashengero cyangwa mu misigiti, umwe wese ahatumbere akagira icyo aterereye kugira umuntu wese aronke inkuru ijyanye na sida ntagire uwandura kubera kutamenya.
Yego.
Aho ni kubyerekeye kugabanya icyo yavuze rero kubagendana n'abagabo benshi bagafite mu abamaraya
n'urwaruka
kubera ubukene. Yavuze ati hari ubukene, nibyo ibi hari nagiye kubabwira. Nk'ubu mu Burundi turazi ibiharuro, abandi bagusumba abandi n'abagore, turazi abagore n'abagabo, abakenyezi n'ibi biharuro ari byinshi gusumba abagabo. Nk'ikigo twagize mu 2010 mu gihugu cyose, mu bantu bose dufasha abantu rusange, abagore n'abakenyezi n'abagabo, ni rimwe ku ijana n'ibice bine, ariko abagore bonyine ni rimwe ku ijana n'ibice ndwi, kandi abagabo ari rimwe ku ijana gusa. Mwumva ko ibihari ku bagore ari byinshi gusumba.
Ego mucugira
gusumba abagabo.
Ego nicyo nagira ndakubaze, nagira ndakubaze icyo biva ko kugwira abakenyezi babari bo babangamirwa kurusha abandi.
Kugira abakenyezi babangamirwe gusumba abandi, icya mbere hoho ni ibyo twita mu Gifaransa stati sosiyale yabo. Icyo twibwira ngena abantu tubafata mu muryango, mu ngo n'aho bavuka, ni uko kenshi ubushobozi, uburyo bujyanye n'amafaranga cyangwa bujyanye no gufata ingingo, kenshi bihagaze ku bagabo. Ugasanga rero nk'aba badandaza imibiri no kugira ngo akoresha agakingirizo, kenshi ingingo ifatwa n'umugabo. Batusanga kenshi rero umukenyezi kubera abakenye cyangwa abafite abana gahuye, batusanga afite intege nke zo gufata ingingo, ugasanga umugabo niwe afata ingingo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni uko umubiri wabo, ibyo twita la constitution biologique, uko basanze baremye barandura gusumba abagabo. Hanyuma ugasanga ibiharuro iwabo ni byinshi gusumba. Aho muri icyo gihe tugaca tugira icyo duterereye twese kugira ngo abakenyezi baronke ikibanza gikwiye, aronke n'ugushaka kwiteza imbere, ibyo twita autonomisation, aronke uburyo bwo kwiteza imbere. Hamwe agira ati umugabo ntaza kundegeka ku bijyanye no guhuza ibitsina, nanjye ngira icyo mvuze, ntatagira ngo acanyime amafaranga cyangwa acanyime iki. Ugasanga abashoboye gutera imbere bagashobora gufata ingingo ku bijyanye n'amagara yabo n'ubuzima bwabo, biratuma umugera wogabanuka. Aho rero ibikorwa bya twese kugira ngo dufashe abakenyezi tujye kubashyira muri aba bantu bato kuri twebwe abagabo, babe abantu nabo bashobora gufata ingingo, bashobora no kwiteza imbere, bashobora kuba bafite uburyo
urakoze. Reka twakire na Sabimana. Sabimana muratwumva? Sabimana muratwumva?
Yego ndabumva.
Yego me, mubaze umutumire.
Yego me, nakuvuga nabumvirije numvirije n'interano ziwe.
Turakumva, bandanye.
Bo, nagomba mbaze ikibazo kubera ko tuko turumva ukuntu umugera wogabanuka bisaba andi batasaba uburyo burebure. Rero nashaka mbaze ukuntu uburyo ko wategekanya bwoshobora gukora kugira ngo umugambi ushyirwe mu ngiro, kubera ko ibituma ni byinshi. Yavuze yuko ibice byinshi ku ijana by'abagore ari bakunda kuba babangamiwe cyane. Ibyo nabyo ubwa mbere hariho ikintu kijyanye n'ubukene k'umbure, kuko hari benshi bajya guca amahera, bigatuma habaho multiplication y'iyo ndwara. None baba ko barategekanya iki n'uburyo bungana gute kugira ngo bikunde icyuzwe? Murakoze.
Egome, murakoze. Reka ikibazo cya Nsabimana gifatanye n'umunywanyi yabajije kuri Facebook, aho yavuze ati kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere, leta yaciye itanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza. Tukavuga ko imyaka mirongo itatu n'ine iheze sida ikiri intambamyi ku magara y'abantu. Umuntu yokwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzobe mwakiranduranye n'imizi. Kikaja kijyana n'iki kibazo cya Nsabimana, nyine akavuga ati ukuntu umugera wogabanuka n'ingoga, umukenyuro mufise n'uwahe?
Bishure.
Ego me.
Murakoze. Duhere kuri kibazo cya Nsabimana. Leta y'u Burundi ifatanije n'abayifata mu mugongo. Twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka itanu. Ubu rero umugambi ariko turakorera ko ni uw' 2012 gushika mu 2014 2017. Ubu muri uyu mwaka nyine muri iki gihe turimo turavugana turi kumwe n'abahinga n'inzego zose n'ibisata byose byo kurwanya SIDA kuko turategura umugambi w'2018 uzodushikana mu 2022. Aho rero tugize uwo mugambi cyo cyita plan d'action abadufata mu mugongo barahita rero bagatanga intererano yabo abo ni benshi muri fomu ya mukigana mpuzamakungu cyangwa leta y'abanyamerika n'abandi babifata byawe n'ibiri ngaha yaba UNICEF n'abandi na OMS na ONESIDA na UNICEF na PAM n'abandi abo bose baheza bagaterera kugira ngo habe ibikorwa bijyanye no kwikingira bijyanye no gukurikirana abagiye kwa muganga bijyanye no gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo bari kubikorwa neza. Aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha hakaba n'ibikoresho ibyo bikoresho bikajya mu ntara hirya no hino kugira ngo abantu bacunye urugendo. Nashaka no kubamenyesha ko ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kuva 2012 bihaye intumbero yo gupfunya urugendo w'abantu bose baza kwa muganga mu gihe baba barwaye SIDA na bujya bari bahamagara make kugira ngo ntibagume bariko baragendagenda urugendo rurerure icyo bita passage à l'échelle de service byo kwa muganga bijyanye aho batora imiti gupfupfahaza n'aho bakurikirana abakenyezi bagenda n'umugera wa SIDA kugira ngo bibaruke izondo bikomeye. Aho twagiye turegereza ibibanza bibafasha kugira ngo babisange hafi tuko tugerageza dufashanije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose maze abantu bashobore gukurikiranwa niba ariko barakuvura kuza kwa muganga kugira ati ibiharuro byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko uri kuratora mitende. Ubu rero nico ndiko kuba tuko tuziko turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka itanu ibyo bita plan d'action. Icyo tuko turakora ni uburyo buva uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo nk'uko yabivuze uko byari biri kuva tucubona ngo ibimenyetso za mbere z'umugera haheze imyaka 34 ubu siko biri mbere icabona ubundi tubona umuntu ngo muhurire mu misa cyangwa mu isoko cyangwa mu ibarabara cyangwa ku kazi ngo uvuge ngo uwo muntu arwaye SIDA ntawe ugenda utoye ntawe uriho ntukibona umuntu afite ibimenyetso zo ku mubiri arwaye SIDA. Icyo ni ikintu kimwe wese yotubera icyabona ko hahindutse byinshi ko umuntu atuba gipimisha igisho ngo bishoboke abantu bo bihenda ko bwose rero ngubusaba ko abantu bahabwa imiti igezweho kandi bagakurikiranwa n'ubuhinga duhabwa n'intumbero ya OMS ishyirahamwe mpuzamakungu OMS kugira ngo ubundi busigare inyuma abarundi bashobore kugira amagara meza maze baterere mu iterambere.
Reka twakire na Eric muratwumva? Eric kuri telefone. Eric ntitumuronse, reka twakire Manirankunda.
Halo?
Manirankunda muratwumva?
Eh nimo ndabumva cyane ni za none.
Eh na mahoro mu kiri cyo mushikirije?
Eh hari kiba tunagomba kubaza. Nainawonye kwa bijya kwa kucho preja ya shate kupasha.
Yego.
Kuvyere kanye no kugwanya SIDA. Niyaze kwa nicho mari mashikirije.
Yego mehgege nyarutsa.
None bizokunda ko bose bashobora gushikirwa kugira ubwo ufasha gushikire bose.
Yego. Nicho kibazo ufise?
Nicho kibazo nayo ufise.
Yego me arakumva, reka tumusabe mwishure Richard Manirakiza.
Murakoze cyangwa twese bazoshikirwa.
Murakoze mudafite
ubutumwa.
Yego.
Nababwiye ko iyi migambi dutegura tuyitegurana aho ushyira mu gihe ugeze kubungabunga amagara y'abantu kurwanya SIDA turi kumwe n'abadufata mu mugongo osikaba partenaire turi kumwe nabo bose bayo mashyamwe yigenga afasha mu kugwanya sida ibisata byose byo mu gihugu tubikora turi kumwe kugira ngo ibisata byose bishikirwe hanyuma kandi wese afite isaterera kuba tuzoshikirwa uri hariya nawe yazoshikirwa nashaka kubabwira ko nkoreye kubabwira yuko ubushikiranganji bwamaze gushyira mu ngiro ingendo yo gupfura urugendo rw'abantu nk'ibibanza abantu bipimishirizamo twifuza yuko ibibanza byose byo kwa muganga ibyo bifite amasaha byose ahandi n'ibitaro bashobora gupima umugera wa sida hafi byose byapima umugera wa sida ibibanza bashobora gupima umugera wa sida bigeze ku 1,235 ahunda biri mu turere twose tw'igihugu nta muntu akigenda ngo urugendo rurerure agiye kwipimisha umugera wa sida ibibanza abakenyezi bibungenze basanzwe bagirana umugera wa sida bafashirizwamo kugira ngo bibaruke ibibondo bikomeye birenga 1,118 urumva ntawe ukigifata urugendo ngo agende kure kandi asabasubiza utundi dukorwa ariko arakora cyangwa ari magara make ngo bitume aza kure aho hose ndabakurikiranwa hafi ibibanza abantu batoreramwo imiti yo gupfupfaza bigeze ku 512 urumva ni byinshi igihugu cyose ntawe ukigira ngo mbanze kugira ubujumbura bwo aje kurondera umuti cyangwa aje kwipimisha aho umuntu atumbereye arafashwa aho rero dusaba yuko duhereye kuri mwebwe abamenyeshamakuru duhereye ku bantu bose batwumviriza ko twogera urunani rw'intamenwa kugira ngo abantu bose baronke inyigisho abantu bose bamenye ko kwa muganga babakira uko uri kose nawe ufise imyifato itajyanye n'amategeko ashatse kuvuga abadandaza imibiri cyangwa abanyuyayuramutwe cyangwa abacuruza ibitsina babisangiye umuntu uko ari kose ikiremwamuntu ushaka kubasigura ko afise uburenganzira bwo kuronka inyigisho n'ubwo kuronka amaserivisi yo kwa muganga kandi nawe dukumire tukaba dushaka tukabasaba yuko mwese atawo kumira uyubona watuma urutoki naka ngo ni uko agenda ari umugera wa sida haba kuva ku mashuri haba ku kazi haba n'ahandi icyo nshaka kumumenyesha ni uko navuze ko abakenyezi bagiramuye gusumba abagabo n'ibisagara biragendamiwe gusumba ku mitumba
mu gihugu hagati
ibisagara niho dusanga ibiharuro birebire gusumba mu mitumba kandi mu bisagara niho turiko turakorera cyane niho riyandi bigiramuye gusumba turiko turakorera ko kugira ngo abandura bagabanuke kandi abantu baronke inyigisho zibakwiye
murakoze ikiganiro ni muri isanga ikiganiro cy'amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafa bishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza naho atawo bagifa cyangwa ngo yandure muri kazoza ka hafi mutumire dufise muri iki kiganiro cyo kuri wa gatatu ni Richard Manirakiza n'icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida turacyafise abafise icyo babaza magambi kuri telefone muratwumva magambi muratwumva ego me muhagarare neza nimba mutwumva mugira ico mushikirije
n'ipande ndabumva nje mugambi twarahungise nk'abarundi bose ego muyumva
turakumva bandanya
ariko icyo navuga gihe nk'umuntu ashobora kuba yarize ekonomi kenshi ugira wumve yuko umugambi ujya mu ngiro uraraba ingene mu bufuzi amahera bashyiramo ariko uraje neza mu Burundi usanga amahera leta ikoresha atanishi ijana ijya muri santi ukaba wumva yuko rero ngira imigambi ishobore kubaho nk'iyo yotuma sibya ivaho ugasanga umwe biragorana siko bavuga ngo yego umugambi wari mwiza ariko nibaza yuko ahanini babaho imigambi mperekeza bakaba yuko mu yindi myaka iza nka dije y'igihugu pakite nini bakayishyira muri iyo sante kugira ngo bashobore kugira icyo bashyitseko muri icyo gihe
egome murakoze ka twakire na Benjamin muratwumva Benjamin, muratwumva?
Hello. Ego ndabumva.
Ego me tubasabe mugire ko munyarutse mubaze.
Ni kwa Benjamin.
Ego murakoze kudukosora.
Oh. Ibaze nagira amazi mukomere.
Baza rakumva.
Iza vera yemeburo. Umbiro tanya kwa umuhuru w'igihugu. Ariko de baze nari fite. Ariko ndi yumvira ne. Kuko ara hano ari namwe. Sanga abantu ba aba tusiye ikibazo cy'ubugwari bashida bavuga bati kiro monani yo miki atari yasanga naho nyene ari kibazo birashobora kugira ikaruka mu buzima none uwo mugambi nawo uri barawitegura gute barabaha yo miki atatu bari cyanke na kindi nagira ndamubaze turaheruka kumva ko muri tenya baheruka gusohora itangazo ko habonetse umuti w'ikindi nimba ayo makuru nabo bayafite ndetse bagakora na gute ko ari muri safuta baba aricyo kiyumvira sa nyakubahwa w'u Burundi ko iyo bagiye gukorana n'ikigo kugura amadorari 30
Vincent, ntitukumva neza kumbure ingano uko uhagaze nabi.
Hello?
Yego.
Hello?
Oui, ni Vincent?
Eh,
ntitwari ko turakumva neza ivyo muri Kenya, wari kuravuga. Nekareka duhe akanya Richard Manirakiza icyumviro ciwe kiratomoye yavuze magambi yavuze amahera bashira mu buvuzi ni make bizokunda gute Vincent Nawati imiti kurya imiti utariye niki leta itekanya kugira ifungurire abo bantu aravuga n'ivyo muri Kenya haboneka bavuga yuko ho baharato umuti reka tubasabe Richard Manirakiza wishura abo bantu bose
murakoze mere ku kibazo cya magambi abaza interano ya leta rero n'abadufata mu mugongo barayitubaza kandi tukayigaragaza mu kuzerekeye uburyo bw'amafaranga leta yaterera cyane mu kuba cyo kurwanya mu migambi yo kurwanya kitanyanya sida mu mafaranga ya leta byo bita budget de leta aya mafaranga arenga ibihumbi 5 ama batanga ku mwaka
magambi avuga yuko ari make cyane
magambi avuga ko ari make cyane ndashaka ko ndamusigurira leta rero yamaze gutanga abakozi igatanga inyubako abakoreramwo n'ibikoresho si byose n'ibyo mugabo ibyo leta iterera ibintu byinshi cyane ugiye kwishyura amafaranga byinshi nabo bavuga ngo leta ntacyo iterera kandi magambi niyo arabira kuri zo miliyari 5 ngo abaye makeyi oya uko yo harura ibyo byose uhere mu gihugu no hino ibyo leta iterera itari mu mafaranga ni byinshi cyane abandi baza bongerereza ku byo leta yatanze nuko mu gifaransa byitanga ni apuri ku byerekeye icyo dusavensa avuga ati none abantu bagafata umuti batafunguye mu byo dukora hari bijyanye no gufasha imiryango ikijyanaho niyikora kugira ngo tubabaronse ibyo bafungura mu mahera ya leta leta itanga harimo ayo gufasha abagera mu mugera wa sida ataho bandaho niyikora uretse nabo hariho n'andi mafaranga duhabwa n'abadufasha akabaca muri PAM kandi amafaranga aboneka cyane afasha abantu kugira ngo bafungure ibyo bita apunitisiyoneri aho rero imiryango ntawe nikora barazi ko bama babitora kandi ntibigera bibura na kimwe na rimwe ko barabizi ko abantu umuntu yafashe umuti akenera utwafungura kandi hariho imiryango ikenye gusumba iyindi baraheza rero bakabikisha mu muco ibyo bita muri transparence bakabikisha mu muco bakoranye n'inzego zo mu ntwaro kugira ngo babone iyo miryango y'abantu nikora maze baronswe ako gafashanyo ko gukazanya n'ifungurwa ivyerekeye umuti bavuga wo muri Kenya jewe kubwiwanje sinfise ubushobozi bwo kuvuga ku kintu kuko twebwe imiti dukoresha ngaha ibari imiti yabanje kwemezwa ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ikoranye na Leta y'u Burundi aha rero umuti wo muri Kenya andunge sindavuge ko byinshi kandi nsaba abatwumviriza ko atawava yijajara ngo agire imyifato itajyanye no kubungabunga amagara yiwe bibasanga umuti wabonetse itwijajare tube turafata nko gushika ubu iyo nkuru tarabayo
yego naho itarabayo nkamwebwe mukora muri icyo gisata hari ibijyanye n'ubushakashatsi bw'uyo muti mwo bamufise naho abantu batoca bijajara
twebwe inkuru turazumva ariko ntidushobora kuzishyira ahabona kuko hariho inzira bicamwo twe tubishyize ahabona bitapfiye muri iyo nzira ngira ngo bihava bikaba bitagenze neza ko gushika ubu twaba turafata ko ata muti wo kuvura sida uhari hari imiti yo gupfufaza twe turemeza ibyo tuzinanyemwo n'abadufata mu mugongo cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungu OMS tufate ko gushika hari imiti yo gupfufaza ata muti uvura burundu uhari burundu bariko baravuga wo muri Kenya yego ubushakashatsi ko buraba hirya no hino turazumva mugabo ntituragira ku rugero rwo kubishyira ahabona ngo tuvyemeze
ego me murakoze turafise na Tanaze kuri telefone Tanaze muratwumva
abumva cyane
ego me tubasabe munyarutse mubaze umutumire
nana agomba kubabata
mubaze umutumire
nana agomba kubaza ati none ko leta yaba yashaka yuko sita yo yituza nta kuntu ntabwo rwaruka baza bararuha nka burya bufuko amapridase kugira atari kingira buri umwanya wari wose bikenewe
ego me nta kindi ufise
aya nta kindi
ego me rishare Manirakiza hari umugambi wo guha ubukingirizo urwaruka canke byoba biciye kubiri n'imigambi mwihaye yo kuyituza
go ikibazo kijyanye n'ubukingirizo kiri mu bindi kiri mu zindi nyishu dutanga ku byerekeye kwikingira umugera wa sida cyangwa kwikingira izindi ndwara zo mu mba zirondoka cyane kwikingira imbanyi zitatutifuje murumva rero ikibazo kiri mu wundi mugambi kuko twebwe mu rwaruka ntidushobora kubavuga ngo tubahaye ubufuko kugira ngo tujye kubukoresha twebwe ubwaruka tubigisha ko hari ikiza kidakira tukabigisha ko ikiza kidatora ihitana kuva ku bakuze izoya n'urwaruka tukabigisha yuko byiza ari ukwihangana guhuza ibitsina gushika wubatse ubukingirizo rero ntitubutanga kugira ngo abantu bace bahuza ibitsina nibyo hari umugambi wo kubutanga wo kubushyiraho abantu bashikira cyane cyane n'urwaruka mugabo si ubukingirizo buvuga ngo nibace muri ibyo bintu tugira tuti yihangane kiretse abo byansi dabo kiretse iyo byarenze urugero niho ngira ngo watashe kwihangana hako abigira uko atatacyo yatikingiye vuma yikingira ariko si inyigisho dutanga ngo babukoreshe dutanga ko tuvuga ko bihangana gushika bubatse izabo kuko niyo nyishu nziza uramutse akoresha agapfukingirizo nawe tumusaba ko agakoresha neza kandi agakoresha iminsi yose mu gihe ahuje ibitsina imibonano mpuzabitsina n'umuntu basanzwe batubakanye ariko kwihangana tubishyira imbere iyo ikaba leta mu gifaransa denier
egome reka hari n'abanywanyi batwandikira babicije kuri Facebook yacu nka Florien Akimana avuga ati imigambi yamaho mugabo kugirije mu ngiro bikanka ngo motive cyangwa icyitwazo ngo uburyo bwari bukeneye ntibwabonetse ibyo bintu turakundana no kuvyumva ndetse no mu yindi migambi itandukanye ndetse atari niyo ya sida ico cyo mukivuga kwiga
twebwe turonse nababwiye ko tutabukoresha twenyine mu kuburondera ntituburondera twenyine tubikora nabo dusanzwe dufashanya nkaba dufata mu mugongo n'amashyirahamwe hanyuma no mu kubikoresha nibikorwa n'ubushengazi bw'amagara y'abantu kwanya sida gusa uburyo bwabonetse bukoreshwa na bose nk'ubu ndabakarorero nizo turiko turakora nk'uburyo turiko turakoresha bwa ikigoza mpuzamakungu fo mondiali uri turiko turakoresha hari gukoresha n'ikigo turiko turakoreramo mu bijyanye no kwa muganga ibyo bita vole tretema ariko uburyo bujyanye no gushikira iyo abenegihugu begereye vole communautaire muri kuwaruje murumva rero kuri aho nari gukorana n'amashyirahamwe natwe tutandukana n'amashyirahamwe uburyo turonse rero twe tubukoresha twenyine abo twafatanyikarije mu kubutegura kuburondera dusubira gufatikanya mu kubukoresha ku kivi murumva rero yuko ubwo turonse tubukoresha uko buri iyo bikeshe bigakihanira twese turi kumwe mugabo si abo mu mugambi wa leta babukoresha bonyine kandi gushika ubundi turi ntabari idodomba iyo buryo bukoreshwa nk'uko bwategekanijwe kandi na bene kubuduha baba ariko barabukurikirana kandi gushika ubu urabona ko intambwe iboneka muri abyo ibanza byo kwakira abantu bazana byo kwipimisha muri abyo nk'ibi bihano bigenda biraduga byo kubyo byerekeye ibibanza nyine bihano bigenda biragabanuka ku byerekeye abandura murabona ko ikibazo turiko turakora gihambaye tukaba turiko turahindura n'indi nyanyuro ni nakabirya turiko turashyiramo kugira ngo dukorere mu bisagara kandi dukorere mu migwi igera mu gusumba iyindi kugira ngo abandura bagabanuke hanyuma nabitaba imana bivuye kumugira abasida bagabanuke nabo nyine nk'uko twabisabye na minisitiri w'umukuru w'igihugu.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika mutumire mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ku magara y'abantu ni Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida aho turiko duca irya nino ico leta iteganya gukora kugira iranduranye n'imizi ikiza cy'indwara ya sida. Turafise Alexandre kuri telefone. Alexandre muratwumva? Munyarutse mugire icyo mubajije canke icyo mushikirije.
Nagomba kubaza ubwo mutumire mbega ibijyanye no guhagarika umugore wa sida mu rwego rwo kugira ngo dufashe imico abarezisha bifisanyije kukurusha abandi kuvuga mu Burundi ikintu kivugwa umuntu akoze ikintu nakemera mbega kugira ngo abanyagihugu bereduke kivuge ku mugaragaro kugira ngo abantu babitahure mbega leta yoba iriko iragira ingufu zayo kugira ngo yigishe abanyagihugu ibyo bintu bibere ku mugaragaro nkuko yoba yanduye ntamenye ati yanduye kandi abimenyeshe abandi kugira kumbure nabo uwundi muntu nawe abyirinde akenya bavuga ngo mbega ko mu Burundi ubusanzwe dufite ubukene leta yoba hari ingufu nicyo yashyiramo mu bijyanye n'uburyo kugira ngo ikorwa neza kandi bihagare mu Burundi nk'uko ujya ibura bimeze sida nta kuntu watamubiye ukica ayirwaye ari indwara isanzwe boba bafise umugambi wuwo basinze kugira ngo ibyo bintu babikore. Murakoze.
Ego me Richard Manirakiza muri izo nyigisho mwimirije gutanga nk'uko Alexandra bivuze hari nyigisho zivuga yuko uwanduye iyo gerageza guca amenyesha kumbure mu kibano hose yuko yanduye.
Uko twigisha ubivuze nivuga bavuga ko ibuye risoruse rero iki kibi gite kigisuka ubivuze biramufasha natwe bikadufasha biramufasha ubwiwe kuko acakurikiranwa azwi biradufasha twebwe kuko ariko arigisha inyigisho atanze cyo nizo jewe ntanze ariko rero inyigisho dutanga ni nagakema n'ikinyigisho kari hamwe nizo zikaba zirimwo nigiye dutanga cyane cyane dusaba ko abantu bamenya umugera bamaze kuwumenya bakawipimisha kubaho baje kuwipimisha bagakurikira izo muganga mubarije izo muganga bigishije nababwiye ko abakenyezi tubasaba ko ujya gupimisha imbanyi wese atayibuka kugira ngo bamupime n'umugera wa sida kandi tumusaba yuko imbanyi aza kuyipimisha mu mezi atatu ya mbere hakiri kare kugira bamufashe hakiri kare hanyuma aho yibaruka aze yibaruke umwana akomeye na nyamubyeyi bamufashe kugira ngo amagara yiwe amere neza. Twebwe rero kugira ngo umuntu tumufashe yuguruke ashobore kuvuga ati gendagira n'umugira wa sida hari abo mumaze kubona kandi byarabafashije kugira yuguruke rero nuko na twebwe twese mu kibano tutahura tutahura yuko umuntu agwaye umugera wa sida atari umuntu acahwera buno nyene atari umuntu wo gukumira atari umuntu mutosangira atari umuntu mutokwicarana atari umuntu umwana we utumubwira ngo ntakene n'umwana wawe atari umuntu mwigisha yogira ati abagwaye sida bicara hajya bicara hajya atari umuntu muri banki baturiye atuwe nta credit tuduha kubera ucupfa tutanguye tutahura abo bantu bagenda bamugira basi dakora abantu nk'abandi kandi ko ashobora kugira amagara amutuma akomera agateza igihugu mbere n'abatabaye umutugira basi bakamutanga guhera nawe rero tubanze gutahura twebwe mu kibano tubatahure ntitubakumire tutabakumiriye nta nkeka ashobora kwemanga kandi iyo yemanze aradufasha cyane mu gutanga inyigisho turafise urunani rw'abagugwaruka rugenda n'umugera wa sida ni urunani rwagiye ahabona ni ukuri ibyo turiko turakorana ibitangaza bagiye mu rwaruka bakababwira ati niba ushaka kumera nka jewe wame ku mitima inyigisho atanze mu rwaruka irafasha cyane gusumba uretse n'ab'urwaruka harimo n'amashyirahamwe y'abakuze abagabo n'abagore harimo n'amashyirahamwe y'abapfasoni gusa abo bose baremanze bagira amashyirahamwe yabo turakorana maze tugaca tubatuma nabo kujya kwigisha abandi awugendana n'abatawugendana kandi inyigisho batanze ziragira ingaruka nziza gusumba iz'iwacu kugira ngo umuntu yuguruke ni uko natwe tumutahura ntitumutunga urutoki ntitumukumire tumushyigikire tumufate ko ari ikiremwamuntu kandi ko akomeye ari umuntu ashobora guteza imbere umuryango
urakoze reka twakire Dominico turiko dusa n'abasozera Dominico muratwumva
ndabumva cyane mwiriwe ngaho kwiragije in America
mwiriwe tufise umwanya muto tubahaye amasegonde make
ko murakoze cyane none arikategura kubakira gute mu gihe mbona sida yakuye mu nganda nyinshi yatikije ane ari mu migambi yije komuna n'ubukene busanzwe bwo mu Burundi
yego me urakoze bisa n'ibibazo azahiyamaze kwishura ariko tumubaze mwihaye umugambi gushika mu bihumbi muri mirongo ibiri na bibiri hasigaye imyaka itanu gusa mukavuga yuko mwifuza yuko kizoba cyagabanutse ku bice 60%. Uwo mwanya kwari muto cyane abantu bahava bibaza ingene muzobikora.
Irinda nta ibyo tuzokora byose tuzobikora ari ibisata byose by'igihugu tutibagiwe n'abamenyeshamakuru. Mwashaka si 2022 2020 ibihugu byo ku isi yose byahaye umugambi yuko kuri 93 90 ya mbere abantu bipimisha bakaba babizi hari 90 ya kabiri abantu bakaza ku muti 90 ya gatatu umugera ntukiboneka mu mibiri yabo
mu myaka itatu gusa
aho ni 2020
nasigaye imyaka itatu
ni hirya y'ejo kugira dushike ngaho tuteza gukorana n'ibisata byose by'igihugu tutiyegewe na mwiza wamenyesha amakuru uri mu ntwaro akamenya yuko ateze gutanga kandi ibyo bari karakora nawe bari inama cyangwa ibikorwa rusange akavuga ati nyabu na muribuka yuko hari umugera wa sida umwigisha umumenyesha mana uri ku kazi hirya no hino akaba azi ko icyo kintu kinagitanga namwe bamenyesha amakuru nk'uko mwabigize mugatanga mukadufasha mudufashije birashoboka ko n'ibindi bihugu bikorera bikora kandi birashoboka ntacyo tuba bidashoboka iwacu tugize gushaka kwiga mu 2030 rero 2030
usigaranye amasegonda make cyane
tujijwe burundu warafuswe
yego
aho rero muri icyo gihe naho nyine tugira urunani twese atanu avuyemo tugatanga inyigisho zikwiye cyane cyane tukiruka imaze kwa muganga kubera n'abasiguriye yuko ibibanza byo kuvuriramo
urakoze
babyegereje abantu kugira ngo nagize ubwirugendo rurerure
urakoze natwe abanyamenyeshamakuru nicyo gituma twama dutunganya n'ibiganiro ku magara y'abantu kandi tuzobandanya tubatumira mu gihe muzoza muratwitaba namwe tunabashimiye kandi kubona mwatwitabye twari kumwe na Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe kurwanya sida mu Burundi naha tugarukirije ikiganiro ibiganiro bica kujya Amerika birabandanya.